Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiri wanchuti wa genzi wa radio Inzamba agateka kawe tulikumusi wakane genekezo ya unani nyakanga umaka uyumbiviri na minongiviri na kabiri tunawahaye ikaze wa makuru tuwa tegurie na yo akaza kuwa gizwe ningingo mburu mburu zikurikira kuri wakane niho haba ibisi kanyagati umushikira nganji wambere yaraye akombowe hamwe wa musubirie tunaza kuwa gira mwana makuru izaranze yotena general do police Gervain Drakobucha nico bamwe nabandi biteze kutegetsi ibyiwe abari mu bumuceri muri commune ya Gihanga baratabaza ko buramatari w'intara ya Bubanza ariko arabasahura mu kubatangisha amafaranga ibihumbi ijana umwe wese yo kubaka ikibuga cy'umupira navyo nyene twebateguriye mu kanya murabikurikira Kusata chimuzi, muzi ziwa muri Tanzania zirabona ko ubuzima buguma busubira inyuma kubera ingingo bafatirwa n'abategetsi zibabuza kwiteza imbere mu kanya nido nido jana makuru musangwe ikaze
Inzamba
amakuru tugiye tuhere mu kusata cha politike kuno muhingo wo ku munsi wa kane Nuhaba ibisikanya kuntebe y'umushikiranganje wa mbere hagati ya Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobucha agiye kumusubirira iryo bisikana ryamaze umwanya muto amakuru akubiro by'umushikiranganje wa mbere yakamenyesha ko Alain Guillaume Bunyoni yakuwe yamaze kwakwa imiduga y'igipolisi yahora imuherekeza benamucungera ubuzima bakaba bagabanuwe n'igitigiri kwa bivuze Gervain Drakobucha atanguye amabanga yiwe mashasha nk'uburongoye leta ariko nta uyobewe ko kahise kiwe yaranguye mwo ibitari bike nibihe byoba byaramuranze kurusha inyishu reka tuyibaze Jean-Marie Ndabashinze
ndakugarika niko kazina kubuhizi abo bahoranye mu ishamba bamutazira Gervain Drakobucha umugambwe we CNDD-FDD ugishika ku butegetsi ntiyari mu bihangange byari imbere mbere nkuko abo bahoranye mu ishamba babivuga ngo ntiyari mu bo kwizegwa ngo bafate ibibanza by'imbere ukubera ingabirano bari bamuzi ko ari gushira mu ngiro byateguwe n'abandi Gervain Drakobucha kuva mu 2005 yagiye arahabwa amabanga icegera yatanguye kuba icegera cy'umukuru ibiro bikuru by'igipolisi araba icegera mu iperereza ekaraba n'umuyobozi mwishikira ajejwe iby'igipolisi mu biro by'umuhisi Petero Nkurunziza mu mpera y'ihumbi 2014 abajenero 13 ba CNDD-FDD na Drakobucha arimwo barandikiye umuhisi Petero Nkurunziza bamusaba kwegeza inyuma Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni ku neza y'umugambwe wabo amakuru dukesha bamwe mu bari banditse jokete avuga yuko Gervain Drakobucha batazira ndakugarika ari we yahavuye akoreshwa mu gusambura umugwi wabo ba genero naho vyaruko Petero Nkurunziza ntiyari bwize Gervain Drakobucha ngo amuhamabanga yo hejuru naho ico yari yamutumye wewe yari yagishoboye mu 2019 Petero Nkurunziza amaze kubona yuko abajenero baterekwa umugambi yari afise wo gusubirirwa na Pascal Nyabenda yikoze kuri Gervain Drakobucha amugira kuba umukuru w'iperereza kugira ngo ashire mu ngiro icyo cyifuzo ariko rero nkuko amakuru ava muri CNDD-FDD abivuga ngo byaramunaniye aca ahengamira aho yabona inguvu ziri muri mukakara mu 2020 Alain Guillaume Bunyoni abaye umushikiranganji wa mbere yashimye ko Gervain Drakobucha aba umushikiranganji adasanzwe kugira ngo amujyosha joshe araho nk'umujenerale boba ku ruhande rumwe na nyabujya yuko yarasigaye ari wenyine inyuma y'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana na Pierre Nkurunziza nkuko yamye Drakobucha havuye amuhinduka yegamira Evariste Ndayishimiye ari nawe yaraye amugenye kuba umushikiranganji wa mbere ikibanza abatari bake bavuga yuko kimuroka
arakoze Jean-Marie Ndabashinze nayo mu muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano bamenyesha ko ikugwa ry'umushikiranganji wa mbere Alengiyome Bunyoni cyari rikwiye kubera karorero abategetsi bose bakandamiza abanyagihugu kuko ubutazokora neza azosubirizwa. Mali Louise baricako arongoye uwo mwari abona ko inzira umukuru w'igihugu atanguje ni yayibandanya ku bategetsi bose badashira imbere neza y'igihugu Urundi uzoshobora gusubira kuronka agahengwe. Kurikira Mali Louise baricako.
Ingingo umukuru w'igihugu yaraye afashe yo guhindura umushikiranganje wa mbere ireretse abarundi kubishoboka gusubiza igihugu ku murongo. Hari hazi iminsi avuga nk'uzazaniwe yabuze ingene abigira kandi ari we wenyine abijejwe, bigaca intege abatari bake abamwumva bose kuko bose bari bazi ko atari wenyine afashe ingingo atawunda zoyifata. Aha rero arahumurije abarundi icizere kirashobora kugaruka. Bireretse kandi abo bose bafise amabanga bajejwe ko atawigaba atawuri hejuru y'amategeko. Iyo ni ntumbero izotuma bamwe bose bahora biyizi nk'intakogwako bitagishobotse. Ni ikintu gikomeye cyane kuko hari benshi ataco bari bagishobora gusaba bakanatangishwa n'amafaranga menshi aho baciye hose kuko batashobora guhaririza bapfukamye ku gikano. Bamenye bose kubu udakoze icajejwe ngo yiteho abanyagihugu aborohereze azosubirizwa akanahanwa bikenewe, maze umukuru w'igihugu nawe arigumeko kandi atagutoranya atawandya wangura. N'inzira nshasha yuguruye nibashiramwo ubushake n'ine y'igihugu igashigwa imbere ya byose nta kizobuza ku Burundi busubira ku nzira y'amahoro n'iterambere.
Aburundi ntibakiriye kumwe ihindugwa ry'umushikiranganji wa mbere. Bamwe mu bavuganye na Radio Inzamba bafise icizere ko uhagiye azogira icyo ahinduye, ariko abandi nabo bati ntacyo tubona kigiye guhinduka kubera yaba umushasha cyangwa wa kera, bose ni bamwe barangwa n'amabi masa. Tega amatwi abanyagihugu.
Ndabizi ngira ngo umutwe w'umuntu ni itumane ega nta tubere hadusubiye nawe tubere hadusubiye mugabo ngira ngo nakumbure ko ntacyo nabivuga ko ataratangura ntacyo twivuga ko
turiteze ko ibibazo twari dufise abanyagihugu batari bake n'ubutunzi bw'ibitaro n'ibindi, tukibaza yuko umushikiranganji mushasha agiye guhindura ibitaro bike mu bijanye n'ukuntu abanyagihugu babayeho n'ingwara zaza bafise zijanye n'ubukene, tukibaza yuko ko ari basanzwe ajejereye tutohimiriza abandi bashikiranganji gukora bakorera ineza y'igihugu. Murakoze.
Nikeze yuko rya midogo yuko igihugu cyangwa twumva ko yohava akajya mu bikorwa cyangwa twumva umukuru w'igihugu yidoga ingabire atuma tukabantu bamwe batavuze amazina ugatora yuko umushikiranganji wa mbere ahura na mukuru w'umukuru w'igihugu ko atahuza. Nibaza rero yuko ubu bigiye kujya mu ngiro byakinaga ibitoro bikaboneka, yasuka bikaboneka, yasima ikaboneka, wamavu ukaboneka, za pasiporo zabura zikaboneka, y'amanyanga yose harakorwa ikavaho. Haraheze iminsi hari inyunyirana hagati y'abakozi ba leta na leta bijyanye iby'imishahara ikijyanye n'abafukuruke. Umukuru w'igihugu yemereye abafukuruke ko bagihuza barahemba agashahara gakwiriye kazanakora bahembwa. Byahereye mu majambo tuvuze ko Bunyoni ariyo yabaye intambamyi y'icyo icyifuzo cy'umukuru w'igihugu, ariko mbibaza yuko ubu byose bigiye guhinduka.
Kugaruka nacyo tumwiteze ko kinini cyane kuko sinusangiye amakosa cyangwa dosiye n'uyu agiye gusubirira amabanga yiwe kandi n'uwakuwe nta kintu cyerekana ko ibi bintu twavuga ngo tugere tubishime tubikenguruke, kuko turavuga tuti ni ikinamico nta bihambaye tubyitezeho kuko akuyu n'uwasangiye amadosiye mabi mu butungane imwe muri inyo RPN ubundi muri
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Radio Inzamba gate kakawe turabandanya n'amakuru twateguriye hari nawe twabandaniza mu gisata cy'uburimyi abarimyi b'umuceri bo mu rukoko muri komine ya Gihanga mu ntara y'Ubanza baridogera buramatari wiyo ntara kuko abatoza amafaranga avuga ko arayo kubaka ikibuga cy'umupira cyiyo ntara. Umurimi wese asabwa gutanga amafaranga ibihumbi ijana ku murima umwe bakabona ko ari ubusuma. Bavuga ko bamaze gutanga ibihumbi 60 ku murima uzorimwa mu kiringo cy'umwaka. Hamwe ingingo nshasha yo gutangisha ibihumbi ijana ito kubahirizwa na murimyi azorima umurima wiwe. Ni nkuru ya Bela Mugisha.
Abo barimyi b'umuceri bidoga bavuga ko batangishwa amafaranga menshi kandi mu buryo budatomoye. Babanje gusabwa ibihumbi 60 ku murima umwe buri mwaka mu irima riheze. Umvirize imyidogo y'umwe muri abo barimyi.
Uko biri ni uko izo 60 mire ku murima batangiye kuzisaba muri iyi sezon iheze, ni ukuvuga ko bari basabye ko atawurima atayarishe. Hanyuma mu nyuma bakayafata ingingo ko uwese ko yarimye adashobora kurimbura mu gihe ayo mahera adatanzwe. Basabira rero ko ayo mahera ngo ari ajya muri koperative, iyo koperative kabisa ntayatunze. Baca bavuga rero ko buri murima uteza kuriha ibihumbi 60 ku mwaka.
Icagiye kuvyunyura ngo ni uko muri rino rima buramatari w'intara ya Bubanza ariko arabaka ayandagira ku 100,000 y'intererano yo kubaka ikibuga cy'umupira c'iyo ntara. Bikavugwa mbere ko utazoyatanga atazorima umurima wiwe.
Ariko rero hamwe naho hari kwavugwa amakuru yuko ngo buramatari yasavye ko buri murima utanga intererano y'100,000 kugira ngo hubakwe stade ya Bubanza. Ivyo rero twavuze ko bitazoja mu ngiro. Ariko rero muri iyi sezo ntabwo bari kubahamagara abarimyi bose ko atawuzokoza isuka hasi atarishe ivyo 100,000 ku murima kugira ngo hatange iyo ntererano yo kubaka stade.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twarondeye Nizigimana Cleophas buramatari w'intara ya Bubanza kugira ngo agire ico avuze kuri iyo ntererano iriko yakwa abo barimyi ntitwashoboye kumuronka.
Turamushimiye Bera Mugisha. Makuru mu gisata c'impunzi naho amagogwa y'impunzi z'abarundi ziba mu gihugu cha Tanzania nagiye guhera vuba. Abategetsi b'ico gihugu bakaba bazindukiye mu ikambi ya Nduta bagabisha ko atakinga canke ipikipiki na rimwe rizosubira kuja mu ibarabara guhera ku munsi wa mbere uza. Ivyo bikaba bije gusongera isibe ku buzima bubi izo mpunzi zari zisanzwe zibayemo. Nkuko umwe muri bo yavyiganiye Radio Inzamba umviriza.
Tukivuga yuko kizira gutwara isinga kuva kwa mbere, rizira gutwara moto, kizira kuja kuri minima y'ikambi. Urumva rero ivyo vyose bakabitugirira kugira ngo batubura buse. Ubona yuko hari haheze iminsi mike utwara kashe kisaje ngaha akatwizeza ko agiye kudusabira ko ivyo vyose batuza ngo biturekurira, ariko urabona ko aho kubiturekurira bahavuye bafata n'inkingo zikomeye cane. Dusumba barebe ko umwanya n'umwanya bashobora kutupakira amamodoka bakadutwara i Burundi, kuko nta kindi kintu gisigaye. Ni ukubira bimeze nabi cane, urumva tumerewe nabi. Dusaba rero hashe ko yogerageza akabishika dufashe igasaba leta Tanzania ikaduterezurira. Leta Tanzania rero siko yisaba, kuko dusa n'uko twahungiye mu ntara imwe y'u Burundi. Ubu aba bategetsi b'u Burundi nibo batanga amategeko ngaha, nibo ibi vyose niyo biva, kuko ntashotuma tumererwa nabi. Hashero nigira icyo gikoze kugira ngo idufashe, idusabire twumve, ngira ngo ko twaronka amahoro.
Twagerageje kurondera icegera c'userukira impunzi Induta, ariko ntitwashoboye kumuronka. Hadiyo Inzamba, amakuru twateguye kwashikiriza. Tubandanije mu gisata c'indero runo wa kane isi yose iramutse ihimbaza umunsi wahariwe gusoma no kwandika mu Burundi mu mwaka wa 2016. Abari bazi gusoma no kwandika baharugwa ku bice 68% bayirali nibizi akurikiranira hafi bijanye n'igisata c'indero. Leta y'u Burundi yategerezwa gutegekanya uko uwize wese gusoma no kwandika akurikiranwa akaronswa ibibanza asomeramwo agasubiramwo ivyo aba yarize kurikira urali nibizi.
Ushitse mu gihe igihugu cy'u Burundi atantambwe ikomeye cyane cyo kwigisha gusoma no kwandika abanyagihugu. Nibyo ibitigiri byaraduje, umuntu arashobora kubona yuko ibice birenga 68% by'abarundi bazi gusoma no kwandika, hama bakavuga bati hariho nabana benshi baje mu ishure baje mu mashure mato mato baje mu mashure yisumbuye ariko ikomeye cyane so kuvuga ibyo bitigiye abantu bakuze bose barashobora kuba baraciye mu ishure barashobora kuba baraciye no mu byigo byo gusoma no kwandika ariko igikomeye ni gihe bimara kuja mu ishure urashobora kugenda mu ngabo bimwe washobora gusoma no kwandika uri kukwirikira uwo twakwita umwigisha biraheza rukeye bitaca bigenda kubera iki kubera iyo shuri yo gusoma no kwandika niheza ngo itegekanye ibihe byiza n'ibibanza byiza uwije gusoma no kwandika aheza akaza aracamo cyo kugira azokame azi gusoma no kwandika ni ukuvuga ibyanditse ibisomwa ibibanza yosomeramwo ndega ibyo yiga gusoma no kwandika araheza akabikoresha hehe ndega hari inzandiko ziboneka mu Burundi zituma uko mu gatondo umuntu abyutse agira ati reka nsoma kanaka reka nsome iki reka nandike iki urumva rero iyo ni ingorane nyamukuru kuko baraheza kwigisha gusoma no kwandika hama ntibakurikirane umwe yabyiga ngo barabe ko afise ikibanza yobandaniriza mu izo nyigisho gushikaho hogera nk'igihe amaze igihe tuvuga yakabyita ko ari inzobere mu gusoma no kwandika kimwe yarusoma nta mu ishuri kimwe yamenya kubisoma mu ishuri ni wa wundi yabyite hanyuma akabibandanya hama akabikoresha no mu buzima hama nawe agahava yandika nawe yandika ibisomwa
ni kuri jojwi rya Eulali Nibizi akurikirana hafi ibijanye n'indero duciye dusozera ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira abadufashije kuyegeranya mwakoze cyane Eli Claude Naze ndabashikiriza ndabifurize kugira umugoroba mwiza iwanyu muri gahunda wa kuba